Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Turabaramukije nshuti bakunzi, tubayikaze muri ano makuru y'Ikirundi tugiye kubashikiriza. Ingingo ziyagize nizi zikurikira. Imirima zigehe yadukiza mu masoko amwamwe mu gihugu iraraje ishinga ishirahamwe gishinze kugwanya isesa kugwa ry'amatungo ya leta Olicom, kuko ku bwaryo atamatohoza yigera kogwa ngo harakwiye gukogwa icigwa canke itohoza ryogaragaza neza imigambi irangugwa mu mafaranga leta ikoresha aje ariyongera buri mwaka kuva mu myaka y'2020 n'2021. Ibyo bishikirizwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe Parseme, kuko kubwiwe ayatigwa buri mwaka aguma agaragaramwo ubunyonyezi. Basaba ko huboneka abandika mu bice bitandukanye kugira ntihagire uwo igikorwa cyo kwandika ikarata si mucorangira atarashikirwa. Abo ni bamwe mu banywanyi b'amashyirahamwe yo gutumatumanako bidoga ko icyo gikorwa cyo kwandika amakarata simu gushasha kiriko kibatwara umwanya. Nayo mu nkuru y'inkino tubashikiriza ku munsi wa mbere, uwo munsi tubandanya tubabwira ibijanye n'ihiganwa ry'igikombe cy'isi. Inkuru imwe kwayo ni mukanya.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze. Ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta Olicome riratewe impungenge n'imiriro imaze igihe yiyadukiza mu masoko. Inyuma yaho isoko y'imbaho ya Jabe mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ihiriye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uw'Imana. Mu kiganiro ntamenyesha makuru co kuri uyu wa mbere, Gabriel Rusiri harongoye Olicome atangazwa nuko atamatohoza yigera kogwa kugira hamenyekane impamvu ivyo bibanza bisha kugira ababikoze babibazwe. Kurikira Gabriel Rusiri.
Uravyo niko biragenda isoko y'imbaho yo ngakwijaje ibintu byo gushavye muri kambaze iki kibazo cyo ngakumande kwa Sion naho ni mu bintu by'imbaho naho ni harahiye nkuko nyene. Mwibuke isoko y'umukira murazi kwiruka gushana yone. Mwibuke kandi kwa Adams harahiye naho n'umuriro vuba. Harahandi hahiye n'isoko y'ingozi imaze gushinshuro kabiri. Isoko yo mu rushuri yarahiye. Harahiye amasoko menshi Nyanza rake n'ahantu henshi cyane hamaze gusha ibintu bimaze guturigwa. Sinzi ko biturigwa cyangwa byiturira navyo tumenya. Mugabo ikintu nga ayi kigoye gutahura n'ibi byose. Umurundi wese yibaza mu bisanzwe andaya desmen maximum d'abord haratangwa ibyo bita les enquêtes préliminaires z'intango zibanze. Abantu bakamenya uyu muriro wavuye kuri iki. Ivyo bintu mwakino gihugu cyaje ntivyigera biba. Muribuka nkaho ritsoko nkuru ya Bujumbura. Ahantu hari PIB umwimbo w'igucose ku mwaka wa 20%. Kugeza nino saha ntituramenya neza ibintu byatumye iyi soko isha. N'amasoko menshi mishye namaze gusha. Mugabe ikintu kitumvikana kungene tutamenya icyatumye ayo masoko n'ivyo bintu byose bindi bisha ababituriye hanyuma n'ibihano bahawe. Kuko uko bigenda kose nivyiturira nawe bari regidezo hofatwe ngingo nawe bari umuntu yibagiriye ikintu gaturira yofatwe ngingo kuko nushobora gufinisha ibintu by'abantu ubuzima bw'abantu gucyohoye. Ikibazo rero ngaka cyakiza ni kimwe, leta irihehe mu byo byose irihe irihe.
Hagati aho ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano buvuga ko aho hose amasoko amaze gusha ari amasanganya. Agira ico avuze kuri ayo masanganya y'imiriro ahitana amasoko, umushikiranganje Lindas Ndaruzaniye yashikirije mu kiganiro c'abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta giheruka ko gushika ubu ibikoresho vyo gutabara bidakwiye ariko ko bitegekanywa kongerezwa. Tumutega matwi
gushika ubu nta kintu kiratwereka yuko hoba hari ubugizi bwa nabi bwakozwe muri bijya bintu byashikiye amasoko. Gushika ubu dufata kwa amasanganya kuko amatohoza akogwa nta nimwe riratwereka yuko harimo ubugizi bwa nabi. Muti rero ubutabazi nivyo hariho igipolisi gisata cy'igipolisi kijejwe ico gisata protection civile. Hariho ibikoresho bafise byo kugira ngo bashobore gutabara mu gihe habonetse ibyo biza n'isibe harimo n'iyo miriro. Ibyo bikoresho rero barakoresha ibyo bafise, nitwovuga ngo birakwiye neza ariko ibyo bafise mu gihe habonetse izo ngorane nk'iyo miriro yadutse baragerageza gukora ibishobotse byose bakoresheje ibikoresho bafise. Ariko rero twobizeza yuko no mu nteguro y'uburyo leta izokoresha muri uwo mwaka w'2026 2027 harimo uburyo bwategekanijwe kugira ngo hongerezwe ibikoresho bikoreshwa muri ico gisata cyo gukingira abene gihugu mu gihe bashikiwe n'ivyo biza n'isibe. Mumva ko n'ivyo rero byo kuzimya iyo miriro navyo nyene birimwe mu byatekanije kugira ngo twongereze ibyo dusanzwe dufise.
Ishyirahamwe Parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo rirasaba ko mu gihugu hokorwa icigwa canke itohoza ryogaragaza neza imigambi irangurwa mu mafaranga leta ikoresha aje ariyongera buri mwaka kuva mu myaka y'2020 n'2021 inyuma yaho inama nshingamateka yemereje ayazokoreshwa uyu mwaka aharugwa mu yarenga miliyaridi 700,000,000. Umukuru w'iryo shyirahamwe anegura ko muri rusangi imigambi irangurwa itagaragara kubera kubwiwe abantu baguma mu bukene. Fosa Ndikumana abona ko ico gikorwa cojana no gusezerera igiturire mu gihugu kuko kubwiwe ayatirwa buri mwaka aguma garagaramwo ubunyonyezi. Kurikira Fosa Ndikumana.
Amafaranga ubu nico kibazo turiko turabona twese washaka twahereye muri 2021 bijari ku miliyaridi 1,000,000,000 y'amarundi. Ubu muri 2026 tugiye kuri miliyaridi 700,000,000 ibije yigwije n'5. Ni deni ryari rongereye. Ugacura ngira umwere n'uruko cifashe. Twaba kwa amafaranga ari karakoriki ari kafashiki biko bigenda. Ico kibazo baye. Byose bihera ku bintu bine. Kibazo cha mbere kihari n'amafaranga ibyo bayashiramo priorite. Amafaranga naho yagwiza priorite zidatomoye kibari kibazo. Ica kabiri amafaranga ingene akoreshwa, amasoko kubwira ibintu bikorwa atangwa gute, abajera amafaranga barahanwa bayononye, iryose n'ibibazo akoreshwa neza atabunyonyezi. Urabye nka bya bintu bya umuha mukuru w'iyidome bamugozo kama miliyaridi mugabo akirubakwa. Ijya ni exécution budgétaire. Cya gatatu ni ingene inzego zikontrolige nari karakora izo z'inama nshingamateka n'abandi. Ica nyuma ni ingene apikorerwa mu muco. Niyiyongere mugabo bantu babone akarusho. Leta itoje amahera akwiye menshi ho turaje. Ni byiza. Ni byiza mugabo ntakaboneke akarusho. Batihutira rite kontra kurizo gwanya ibiturire n'ubunyonyezi mu nzego za leta. Uatakiwe na kimwe kigikorwa abantu atabindi birigwamo. Umeme leta antaketa usanga yaradisparaje kubera abantu bose baramaze kuja mu bintu byo kwiraba. Na hamwe dushobora kuja.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turabandanya n'amakuru yacu. Bamwe mu banywanyi bamashira hamwe yo gutuma tumana ko baridoga ko igikorwa cyo kwandika amakarte simu gushasha yo kibatwara umwanya. Abaganiye na Radio Indundi Culture ibasanze ku cicaro cishira hamwe Econet bavuga ko bamara umwanya muremure batonze iruhande y'ikibazo cyo kuyunguruza muri kino gihe. Bose bagasaba ko huboneka abandika mu bice bitandukanye kugira ntihagire uwico gikorwa bitegekanijwe ko kirangira kuri uyu wa kabiri kirangira ngo asange carte simu yiwe yarugawe. Odlonkeje Imana niwe yashitse muri ico kibanza.
Turaruhiye ku nzira tugire gutondera imiduga ubu naho hatumwe gutondera kwandikisha amakarte simu kundi abo mu majambo yavugwa nabo twasanze batonze ku murongo imbere y'ahakorera ishyirahamwe ryo gutumatuma na ko Econet ni mu gisagara cha Bujumbura. Bamwe mu bo twasanze basa n'abadatahura gushika n'ubukuntu babwiwe ko carte simu zabo zitanditswe neza bafatiye ku gihe bazimaranye.
Abamo nta n'ibyo tutahura uribaza none habaye kugira basubire kutwandika kandi bari batwanditse nk'abanywanyi ntituvyumva kwanza igituma basubiramo kutwandika kuko nta siguro zihagije baronkeje abanywanyi. Wewe umva kwandikiye nguze kwandikisha carte simu yawe hama ni ngombwa ucuze kubera ubuyikeneye imirimo yawe ntihagarare n'uwarondera umuntu akoronke na wakoronke.
Abandi basa n'abadatahura ibiriko biraba muri iryo yandikwa rya carte simu nabahawe bo ubutumwa bubasaba kuja kuzandikisha mu gihe kuva babimenye bari baciye hari ibyicaro by'amashyirahamwe gutumatuma nako bakukira gusuzuma bakabwirwa ko batari mu bazokwiyandikisha gushasha.
ARCT bavuze bati uwo batazandikira message rinye yiwe izoba ari correct. Amaraje ndaza nta message bari bwanyandikire nje gusuzumisha ari bacurambira bati iyo message nimba batarayi kwandikira we rinye yawe ni sawa. None kumbwiye ku munwa ndabira arandabira bavuga ati bimeze neza. Ariko rero cyantangaje nuko nagiye mbona hirya hejo batubwira ama message batubwira yuko dutegereza guca ku mabiro bakadusuzumira amakarita simu yacu ko ameze neza hanyuma birantangaza. urumva ko mu ndwiherana ari nga ariko nkabangarutse aho niho bitangarije rero kumva barandabiye bakavuga yuko bimeze neza hama nkabandi mu baronse message message nayo ronse kujya age muri rero samwe
bose cyo bahuriza ko numwanya bariko baratakaza muri iki gihe cyane cyane kubatabahagufi yabera iryo yandikwa nari gi byo kuyunguruza bigoye muri iki gihe
aba wasibye imirimo ya misi yose hanyuma kashutse ngaha kandi ugatumwanya muremure ntivyoroshe nyene muri vire nimero urumva utakaza umwanya wo gutondera ngaha ashongera ukagenda gutonda no kumabisi
abanyagihugu twasanze mu gisagara cha Bujumbura basaba ko ayo mashiramwe gutuma tumana ko yogwiza abandikizo karatasimo kugira binyaro ntibisanga igihe cyabaheranye gushika kuri uyu wa mbere ishyiramwe konete mu butumwa gihe abanywanyi rivuga ko karate simu zabo zitanditswe neza handitswe ko igikorwa cyo kwandika amakarata simu kirangirana no kuri uyu wa kabiri ni ukuvuga igenekerezo rya 2023 ruheshe umwaka wa 2026
Odilonke Jimana urakoze hari amasentare y'intango y'Amazone ataratangura gukora natangwa ibikorwa bigaba byarahagaze muri komine Kayanza kuva Amazone y'amakomine aronkejwe izo sentare ibyo bishikirizwa na François Nizigimana arongoye sentare nkuru y'igihugu ya komine Kayanza ahamenyesha ko icatumye ayo masentare atabari kwarakora muri kino gihe ari ubukene bw'abakozi akaboneraho n'akaryo ko guhamagarira ugwaruka gwahejeje amashuri yisumbuye na kaminuza bavyifuza ko boja kwiyandikisha kugira bakore ikibazo kibaronse uburenganzira bwo kuronka akazi muri ico gisata c'ubutungane Ninkura Jean Nahimana.
Nkuko bishikizwa na François Nizigimana arongoye sentare nkuru y'igihugu ya komine Kayanza kuva habaye intunganyo nshasha yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ngo mu gisata cy'ubutungane nta karusho kanini karibonekeza. Avuga ko kumva z'ubukene bw'abakozi hari amasentare y'Amazone muri kino gihe atari karakora. Ngahatanga karoro ka sentare y'intango ya Rugazi itari igera ikora kuva ishizweho. Icyabitumye ngo kukaba ari uko atamwanditse w'imanza araboneka gushika ubu. Sentare ya Zone Nkonge nayo ngo hacimisi yarahagaritse ibikorwa kumva z'uko umwanditsi yagiye mu karuhuko kuri ivyo warongoye sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza ya komine Kayanza ahamagariwe urwaruka rwaheje amashuri yisumbuye na kaminuza kuza kuyandikisha kugira abazokore ikibazo kizobaha uburenganzira gukoronswa akazi muri ico gisata ariko abafise impapuro z'umutsindo zitwa DCC bakaba batemerewe kuyandikisha ico gikorwa kikaba cari gitekanije gutangura kuva kuri uwa mbere aho kibera ku byicaro vya sentare makuru y'igihugu na parke mukamenya ko mu gihugu cyose hakenewe abacamanza 1762 n'abanditsi b'imanza 1555 ikindi nuko mu minsi ya vuba abarongoye amasentare y'Amazone ngo bagiye kuronswa amapikipiki y'ukwinguruza nkuko warongoye sentare nkuru ya komine Kayanza abandanya bimenyesha muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Hemana kuri radio Indundi Culture
Jean Nahimana urakoze uyobozi bw'ikigo akira inkino zitandukanye kiri muri zone ruziba komine ya Mugere intara ya Bujumbura citwa Olympic Africa buranegura ko hari abavyeyi bataratahura kamaro k'inkino Celestin Vutse banka afatiye ku mpinduka mu nyifato z'ugwaruka rukurikiranye inkino n'izindi nyigisho ruharonkera mu kiringo c'imyaka 4 ico kigo kimaze asigura ko bituma ugo gwaruka rugira inyifato nziza aho rubaye hasozegwe ibikorwa vyamaze amezi munani mu mpera z'indwiheze uwo muyobozi yahamagariye abavyeyi gutahura uruhara rw'inkino mu buzima bw'abana babo kurikira system vutse banka arongoye ikigo Olympic Africa
bariga ibintu bitandukanye bariga ibijanye n'inkino ha football basket athletism ama trashiramo na volleyball hanyuma ruhande y'ibyo bintu by'inkino hariho ibindi byigwa bijanye no vuga n'inyifato nziza iyuranga nk'umurundi cyangwa umuntu wari wese ariko arabana n'abantu izo rero nyigisho tuzikura mu byo bita valeurs olympiques dusanzwe tumenyereye izo nyigisho rero zikaba zibwizwe n'amavalere ameze neza gukundana ibyo kubaha cyangwa ibyo kumva ko utegezwa kuba imbere y'abandi mu bikorwa byiza cyangwa ibintu byo kurongora neza ibintu byo kwitwara neza nizo valeurs usanga turiko turabigisha muri urwo rukino mbere kenshi na kenshi tuca tuzifatanya yuko ko izo valere arize umuntu ategezwe kuba ari mu kibano arize ategezwe kwerekana mu kibano ndetse turabona ko uko baba baratanguye programme bameze uko hari habana tubona ko bahindutse koko bakubabyeyi nabo nuko nabusanga bidakunda ko babarungika baguma babona kumenga inyigisho zijanye n'ibintu bya sport menga batarabitahura neza uguma bafashe mu mugongo kugwaruka kwabo ivyamwa turamaze kubona ko ivyamwa ari byiza ku bana baba bamaze kwitaba iyo program
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino
mwavyumvise n'umwanya wavugwa mu nkino mu nkuru y'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tubandanya tubabwira ibyihiganwa by'igikombe cy'isi aho tubamenyesha ko kugira umugwi serukira gihugu ushike muri iryo higanwa hari amahiganwa y'ibanze abwirizwa kwitaba umuhinga mu rukino rw'umupira w'amaguru yongera akavuga ko hasabwa kuronka amanota meza kurusha iyindi migwi muri ayo mahiganwa Alexandre Sibomana yemeza ko Uburundi butarashika mu ihiganwa ry'ico gikombe ihiganwa risanzwe ririko riraba muri kino gihe akongera agasigura ko mu bikenewe kugira ngo umugwi serukira gihugu ushike mu ihiganwa harimwo uburyo co kimwe n'abakinyi babahinga inkuru y'inkino twatwayiteguriwe na Olivier Kwizera
ihiganwa ry'ikombe cy'isi mu rukino rw'umupira w'amaguru ni ihiganwa rikomeye kandi rirabwa n'abatari bake ku isi nk'uko bishikirizwa n'umuhinga mu rukino rw'umupira w'amaguru Alexandre Sibomana sigura ko kugira umugwi serukira gihugu shike muri iryo higanwa hari amahiganwa y'ibanze ubwizwa kwitabira
kuntu urukino rw'umupira w'amaguru rukunzwe ku isi ucubona yuko ari ikintu gihambaye cyane gihuza abantu benshi kugira ngo ibyo bihugu bishikaho bibikina ntibipfa gushika huko no kuvuga ubwa mbere igihugu cyose kiri mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA ku isi kirajya mu ihiganwa biratangura bigakura namwe mu burere mu migabane hari ivyo mucamo byo bitari faze preliminaire aho ni kugira ngo barabe kungene bagira ya mapure ibihugu byo muri Aziya bihuru kwavyo ivyo muri Amerika bigahuru kwavyo ivyo muri Afrika bigahuru kwavyo rero bamaze kuronka ayo matsinda baca bakurana namwe
mu vyo mu gukora muri ayo mahiganwa no kuronka amanota meza kurusha iyindi migwi nk'uko bibandanya bivugwa na Alexandre Sibomana
igihugu rero cyasumbije ikindi ubugabo nico gica kigenda
yo ubugabo ushatse kuvuga
ko dufate baragira ibihugu bine ikibaye cyambere kuba nico kiba cyasumbije ubugabo ikindi nico gica kigenda kiretse ko ari gihe ushobora gusanga bafise nka nombre no vuga nka impere aho bicaje cyangwa ibintu by'amabaraje
uretse umugwi serukira igihugu w'abakiri bato mu Burundi maze guserukira igihugu aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu Alexandre Sibomana avuga ko kuva iryo higanwa ritangura mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itatu mu gwiserukira igihugu w'abakuze nturashika mu ihiganwa ry'igikombe cy'isi muri urwo rukino
kuva igikombe cy'isi gitangura Uburundi ntiburakijamo iki cy'abagabo hari igikombe cy'abakuze mugabo hariho abana bane babayiga iseti mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatanu hakina bajya bamutombora ujya mumenyereza natwaye n'Uburundi muri kane bajya barakinye Coupe du Monde y'abana mugabo kubakuze nta na rimwe Uburundi buraza muri Coupe du Monde
Awo muhinga yerekana ko hari byisungwa kugira umugwi ushobore gushika muri iryo higano atanga akaroro k'uburyo cyo kimwe n'abakinyi b'inzobere
arabi ntunganyo hakaba kugira abakinyi bakomeye hakaba kugira abamenyereza bakomeye uranihangiro y'ibihugu byose no kuja mu gikombe cy'isi rero turafise imbona kazoza 2040 n'ibihumbi 2060 twizere yuko no muri iyo mbona kazoza no rukino rw'umupira w'amaguru rurimo tuzobona igihugu cy'u Burundi kigiye mu gikombe cy'isi
ihiganwa ry'igikombe cy'isi mu rukino umupira w'amaguru ryatanguye muri ruheshi uyu mwaka ihiganwa ryahora ryitabirwa n'ibihugu 32 byo ku migabane itanu igize isi uyu mwaka iryo higanwa ryitabiriwe n'ibihugu 48 mu bisabwa kugira igihugu cyitabira amahiganwa y'ibanze ni uko kiba kiri mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA
Olivier Kwizera urakoze ni nta nshuti bakunzi turangirije n'amakuru twari ko turabashikiriza shimire namwe mwese mwarimo duteza abiri Mwandaje mugira ibihe byiza na radio Indundi Culture murakoze